Isanganiro.
Mwakoze guhitamo kumviriza radio Isanganiro ndabaramutse ndabahe nikaze murano makuru mu kirundi twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira insinga z'umuyaga nkuba zireruwe n'ibigazi hamwe n'uduti duto mu duce tumwe turi ku mpera z'igisagara cya Rumonge ngo ibishobora guteza amasanganya umwanya n'umwanya basaba Regidezo kuzitira abataronegwa nayo ishyira hamwe Parseme gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo ko rirashima ingingo ya leta y'u Burundi yo gusubiramo amafaranga leta isanzwe ikoresha uko amezi atandatu arangiye. Umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe avuga ko ibyo bifasha kumenya uko amafaranga y'igihugu yakoreshejwe. Hagiye kugugwa utumashini dutanga inyemezabuguzi turenga 200,000 kugira ngo abatanga kori biyongere, ni mu gihe ibice 30% aribo batanga ikori kubategerezwa kuritanga. Ngizo rero ingingo nkuru zigiza no makuru. Urika tuma amajwi abashikira ni Innocent Bibonimana, Alex Ndayisenga ndasubiye kubaha ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Ishyirahamwe Parseme gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo rirashima ingingo ya leta y'u Burundi yo gusubiramo amafaranga leta ikoresha uko amezi atandatu arangiye. Umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe avuga ko ibyo bifasha kumenya uko amafaranga y'igihugu yakoreshejwe, ni mu gihe muri iyi ndwi iheze inama shikiranganji yemeje integuro y'ibwirizwa risubiramo amafaranga leta ikoresha ku mwaka wa 2025 ushyuri wa 2026. Faustin Ndikumana amenyesha ko hari hakwiye ko leta y'u Burundi igira icegeranyo cy'uko amafaranga yakoreshejwe hakamenyekana n'ayasohotse n'ayinjiye mu kigega cya leta. Tumukurikire.
Yerevye bitere iba yabaye mu bisanzwe ari kwiye kuraba bakabanza bagasohora raporo yerekana ngene neze nyene y'amafaranga yatozwe yagenze n'inzitizi zihari, kuko twe turacabona inzitizi zihari ziriko zirabuza ko amafaranga leta kuresha yongera. Hari ibijanye n'irigabanuka, usanga riguma rigabanuka ry'ibintu tugurira hanze eze importation kubera amahera y'agaciro ataboneka neza ku rugero rushimishije. Hari ibijanye n'inflation duga ry'ibiciro rituma urudandwa rutagenda neza mu gihugu, abaguzi bagabanya ubushobozi bwo kugura, noneho amataxi ari ku bidandazwa usanga abantu ntibari kubaragura neza. Hari ibidandazwa bikenye byahora bituma amataxi aboneka nk'ibidandazwa bya Brarudi. Hari ibijanye n'ico ta ekonomisi uterene urabona nk'ibitoro biguma bigurisha ngosanga ntibiriko biratanywa ko amataxi harugo rudaranga nyine rw'amadovide rukiri mu ntuze taboneka. Hari ibintu byinshi usanga leta irasera gukura ko amataxi biguma muri ekonomi informel. Ibijanye n'uburusho buguma bwirekana ubyamayegzonerasiyo aguma ari menshi mbwa tubona leta itacirikira bikora ko hari ibyo tubona amataxi sur la fortune twavuze ko yoja ibyo byose n'ibintu turikwiye kwihwezwa neza. Mu bijanye na depense naho amakwarukura yuko amafaranga yo ku muzima bwa misi yose kubara yuko agabanuka ngo bimahera baza baratora muri BRB atacafatiye ko mukorosha ibintu bakarako byagabanutse raporo ikabyerekana bimwe bya budget programme n'ingene amahera ikarakura ku migambi y'iterambere bikagaragara. Ku bijanye nawe ku ngene itunganya ry'intwaro nshasha nabyo birumvikana ko tubonye twari twabisabye, ntibyumvikana ingene budget yaguma iteguye itegeko ryubatse ko ryahora kandi hari amahera azotangura kuja gukorerwa mu makomine kumwe n'umuntu aragusa dukora ko nawo nyene amategeko bayateguye neza bisigura ingene bizogenda, ingene za controle zogenda, capacité financière y'ubushobozi bwo kuratunganiriza mu makomine, logistique amarogisiyeri y'ukubikora niki n'ingene za cour de compte zoja kuyakurikirana kugira barabe neza ko amafaranga karakoreshwa neza mu makomine. Hama ikintu kandi turiko turagaruka ko niki mita programme d'investissement public n'ukwerekana cyane cyane ibikorwa remezo infrastructure yemwe igihugu kitariko kirakomeza ama infrastructure mu gihugu, amabarabara n'ibiki ibintu byinshi bijanye n'ama infrastructure nta terambere ariko kirajamo. Harakwiye kuba hariho programme d'investissement public izereka barundi ibintu bizokugwa muri ico gisata aya mazu ya leta zuwa kwa ya barazo bayaheze byose bya internet bakagicwa bikorako mugabo tukabona neza yuko twarumvise nk'ibyo cy'ikibuga c'indege ngo cibugenda na cyo kigira cyihutigwe kuba kwa ni vyiza cyane aho kubona cyari cyaratebye n'ibya bintu twamwe tuvuga yuko usanga imigambi igenda ikaziba mayimbaze ikagenda ikaziba mazima yo kibuga c'indege cya kabiri kirakene uravye ni je politique turi nk'ico rena twategeza gucaberekana amafaranga iki soko bizogenda gute ntibigumara ibintu bikorerwa mu kinywabi
Faustin Dikumana arongoye parce mehageye kugugwa utumashini dutanga inyemeza buguzi turenga 200,000 kugira ngo abatanga kore biyongere ni mu gihe ibice 30% aribo batanga ikore mu bategerezwa kuyatanga bivugwa n'umushikiranganje ukiga ca leta Alain Dikumana aho amenyesha ko abakora ubuzi butandukanye nk'abotsi inyama abaropora umusenyi n'abandi nabo nyene ngo bazogura utwo tumashini kugira ngo baje mu gitige cy'abatanga kori ni mu gihe hari abavuga ko benshi mu babaji bo mu gihugu hagati badafise utwo tumashini ibyo bituma habura abakora intebe z'abanyeshuri hari mu nama uwo mushikiranganje ariko aragirisha kuri uyu wa kane igitega indongozi zo mu bushikiranganje bumwe bumwe kubijyanye n'ingene hotoregwa umuti ikibazo cy'ubukene bw'intebe z'abanyeshuri tubibaze Gerard Nibigira
urongoye gisata c'indero muri komine Shombo y'intara ya Gitega Arutemo Ndayisaba yashikirije amakenga ajanye nuko ababaje benshi bo mu gihugu hagati badafise utumashini dutanga impapuro ndangabuguzi zisohogwa n'utwo tumashini bita facture electronique mu gifaransa ivyo rero agatinya ko bizohava bituma habura ababaji bakora intebe z'abanyeshure
igikurikira n'amakenga dufise tubwe turi mu makomine ari hiyo hagati mu gihugu ikijanye n'iyi facture electronique igezweho isabwa turabona yuko abakora iyi myuga benshi ico kintu ntibaracijukira ariko iki kirashobora kuba intambamye na buryo uyu mugambi uri kurihuta maze ugasanga turabuze abaza gukora ico gikorwa kubera baberewe intambamye nako kantu ako rero nako nyene ngo katurabira kugira ngo ibintu bize bigende neza
ariko rero umushikiranganje w'ikiga cya leta avuga ko kugira utwo tumashini ari itegeko kuri buri mudandaza akanamenyesha ko ubu amakori atangwa ari ibice 30% gusa by'amakori yotegerejwe gutangwa kubera hakiri abantu benshi bakora ubuzi butandukanye badatangishwa amakori nk'abakora mu by'imisenyi n'abotsi inyama n'abandi
nabyo kuborohereza imashini ni decision mushaka ko umudandaza udafite imashini ubu amakori dutoza ni 30% yayo dutegezwa gutoza kubera iki amasoko wazanye umusenyi afite chiffre d'affaires ugiye kuyira gutanga imisenyi hariya chiffre d'affaires isumba wa muntu adandaza impuzu muri vi mugana akora tanga vutu vyose normal ndeka rero kubavugira nujya yotsi inyama imenegeze kurangaye 500 nukuvuga ujya muntu ku munsi arinjiza muri yoni cyamumbaza damwe kubitse ko 10% nangahe aho igitega dufite abotsi inyama bangana gute sipoza ko abotsi inyama bose tubahe mashini ya facturation si munsi ya 100 persone ngahe igitega
utumashini tungana 2,200 rero ngo nitwo tugiye kugugwa
dutegerezwa kugura umwe mwaka imashini zishikana 20,000 mashini ya facturation electronique
ni mu gihe kuri uyu wa kane igitega umushikiranganji w'ikigega cya leta ku izina ry'umushikiranganji wa mbere yari kwaragirisha inama indongozi zo mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ubw'intwaro yo hagati iterambere n'umutekano bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi n'abandi aho bariko bariga ingene ibitara vya leta vyeze vyose atugwamwo imbaho zo gukora intebe z'abanyeshure igitega Jean nibigira ku radio isanganiro
Amakuru twabateguri yarabandanya insinga z'umuyaga nkuba zireruwe n'ibigazi hamwe no duti duto duto twashinzwe n'abipfuza umuyaga nkuba wa Regidezo mu duce tumwe tumwe turi ku mpera z'igisagara cya Rumonge ngo birashobora guteza amasanganya umwanya n'umwanya ababa muri utwo duce babona ko Regidezo ikwiye gusuzuma ibyo hindugwa atakirononekara nayo ku ruhande rw'ubuyobozi bukuru bwa Regidezo bamenyesha ko mu ndwiza ubuserukira Regidezo mu Rumonge sanzwe ari na mushasha ngo azoshikayo kuraba uko byifashe tubibaze Jean Pierre Misa
ku mpera z'igisagara cya Rumonke naho bita mu nyankende n'inyabihanga haboneka inzinga zica mu muyaga nkuba wa Regidezo hamwe ziheruwe n'amabo ahandi uduti duto duto haraho usanga twarahengamye ahandi twariwe n'umuswa hamwe ni kuburebure bw'imetero zirenga 200 uva ku giti kizwi na hejidezo. Bamwe mu bahaba bavuga ko abanyagihugu bari bikenereye umuyaga nkuba aribo bishingiye ivyo biti, abandi baba barikora kumabo aho hose birengagije impanuka mwe n'uwo muyaga nkuba urahuwe muri ubwo buryo ushobora guteza, bakabona ko hejidezo ariyo yoraba icokogwa. Bamwe mu banyarumonge bibaza inge n'ibintu byashitse hiyo narirya hafi bose abo barahuri umuyaga nkuba bafise amakonteri atangwa na hejidezo, kandi bizwi ko atawundi arahurira umuyaga nkuba wa hejidezo abawukeneye atari hejidezo nyene. Tubajije mu buyobozi bukuru bwa hejidezo kwivyo bizwi n'uwobazwa amasanganya vyoteza, bishura ko ubuserukira hejidezo mu rumonge asanzwe ari mushasha muri ayo mabanga azokwishikira ku rubuga mu ntango zindwi bucitangura arabu ko bimeze n'icokogwa mu maguru masha. Jean-Pierre Misago mu rumonge, Radio Isanganiro.
Urakoze Jean-Pierre Misago. Igipolisi kijeje uruja n'uruja mu mabarabara gisaba ko hoshigwaho ibikoresho bifasha gucungera umutekano wo mu mabarabara kugira ngo boroherwe mu kazi kabo. Icegera cy'uburongoye ico gipolisi yabishikirije mu nama yatunganijwe n'ishyirahamwe rijeje gutwara abantu n'ibintu atrabu hari kuri uyu wa kane. Colonel de Police Jean-Marie Vianney Hitimana yasabye ko n'amabarabara yo mu gisagara cya Bujumbura yo kwagugwa. Kuri ivyo umuyobozi ajeje ibyo kwiyunguruza hagati mu gihugu avuga ko byose bagiye kubishyira mu ngiro mu mafaranga azotangwa n'ibanki y'isi yose. Tubibaze Jean-Marie Vianney Ngendakuma.
Muri yo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe Atrabu rijeje gutwara abantu n'ibintu ku banywanyi baryo n'abakorera bose mu gisata cyo kwiyunguruza, icegera cy'urongoye igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara yamenyesheje ko muri kino gihe batariko baroroherwa mu kazi kabo ka misi yose biturutse ku bukene bw'ibikoresho bigezweho byo gucunga era umutekano mu mabarabara.
Mu gisagara turakunda gukora n'ibibazo twebwe mu kazi ka misi yose, urabona turaronka abashyitsi bavuye hanze mu bihugu bitandukanye. Twebwe kubera twamaze kumenya yuko umuvuduko ahantu kanaka ari uwuhe, cyane birya byapa bitwereka sanse do serikirazo, ugasanga nta bikihari, ibyo na byo biratera amasangare. Murazoraba bisubireho.
Kuri ivyo hiyongera ko amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara bita fetricolore atagikora, agasaba ko yokogwa kugira boroherwe mu kazi kabo.
Ikindi nacyo ni kijyanye na fetricolore, murabona ko atagikora twari twasabye ko reparasiyo mukaraba kuno byo subirizwa cyangwa bikaba reparasiyo.
Colonel de Police Jean-Marie Vianney Hitimana asaba kandi ubushikiranganje bujeje vy'amabarabara gusanura amabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura kubera acamo imiduga myinshi ibituma abashoferi bamwe bamwe na cane cane abakorera mu gisata cy'ukunguruza abantu baca mu bibanza byagenewe gucamo abagenda n'amaguru.
Amabarabara dufise murabona igena kana n'igena tunganijwa aho usanga inzira abene bigubacamo mu kwiyunguruza bajya bari kubagenda n'amaguru ari nzitoye, hariho n'amabarabara usanga atazi hari hari kayira gatoya ukaca usanga kubera abashoferi baba bihuta, sinzi ko bihuta kugira bamara ajya amaturo, ukaca usanga yaguye mu ibarabara ariko aca ku mpande z'ibarabara aho abantu bariko bariyunguruza baca. Murazi yuko mu gitondo bariko haca abanyeshuri no ku mugoroba bagiye ku mashuri, abariko bagenda n'amaguru batarose amahera ya bisi n'abagiye ku buzi butandukanye.
Kuri ivyo Edouard Nyandwi umuyobozi wo gutwara abantu n'ibintu mu bushikiranganje bujejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu avuga ko ayo mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura ko agiye kuzosanurwa vuba biciye mu buryo bwatanzwe n'ibanki y'isi yose.
Ivyo ayo mabarabara yo Bujumbura murazi n'amabarabara ya kera menshi nayo babirikingira ngo n'amabarabara adapije intimansiyo ni mato, ngaba ari umugambi wo kwagura ayo mabarabara
nayo. Kubijanye n'ubukene bw'ivyuma n'amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara, Edward Nyandwi yishura ko ari gisata gishasha mu bushikiranganje kizoba kinajejwe gutunganya ama parkingi ngo nico kizonafasha mu isubirizwa y'ivyo bikoresho.
Urakoze Jean-Marie Vianney ngenda ku mana abarundi barakwiye guhimirizwa gukoresha umwavu n'ibindi byose bikenewe mu burimyi hakoreshejwe ubuhinga kama kugira ngo bakinge ingaruka mbizoba zitegwa n'umwavu w'ikizungu. Nivyavuzwe kuri uyu wa gatanu n'umuyobozi w'ishyirahamwe Inades Formation Burundi rifasha abarimye mu migambi yo kwiteza imbere ryariko ritanguza ibikorwa bitegurira guhimbaza mu kwezi kwa gatatu imyaka 50 iryo shyirahamwe rimaze. Joseph Nigeze avuga ko ubushakashatsi bumaze gukorwa Inades ifashanije na kaminuza y'u Burundi hamwe n'ikigo cy'igihugu izabugikora ubushakashatsi ku burimye n'ubworozi. Uwo muyobozi avuga ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 1975 iryo shyirahamwe ryashize imbere cyane cyane guhimiriza abarimyi kujya mu mashyirahamwe. Tumukurikira
twaranguye ibintu byinshi na cyane cyane duhereye kwigisha abarimyi n'aborozi eka imice itandukanye y'igihugu ubuhinga bujanye no kurima. Kera twarandika udutabo dutandukanye twigisha kurima igitegwa icyo ari cyo cyose, korora igitungwa kimwe kimwe cyose. Hanyuma ibyo bitabo twabirungitse kuva kera bigenda mu barimyi mu gihugu hagati, hanyuma turigisha abarimyi kujya mu mashyirahamwe. Ko muraze neza yuko amashyirahamwe ni kiruhara mu iterambere ry'igihugu, amashyirahamwe n'amakoperative. Ubu naho turi mu bijyanye no kubigisha cyane cyane kugwiza umwimbu bakoresheje uhinga kama. Ko muraze neza yuko amase y'ikizungu ajya amase bitamva ruganda n'imiti mva ruganda birabangamira cyane ibidukikije n'amagara y'umuntu. Icyo gituma rero tuko turahimiriza abarimyi abafata ingingo mu butegetsi eka imice yose itandukanye kugira ngo twijukire cyane uburimyi kama, kuko nibwo bufise kazoza. Muri kazoza turiko turashimangira cyane cyane ibyo twatanguye, kuko nk'ibyo turiko turavuga bijanye no gukoresha ubuhinga kama nta gihe kirini kihaciye butanguye. Ubu rero twaramaze gushinga umushinge ubu no kwita dufate nk'umuntu karubaka inzu umushinge twarawuhejeje buko tuduza impome hama dusakare. Nuvuga yuko ubu twaragize ubushakashatsi hamwe n'abarimyi turabona ubuhinga butandukanye twakoresha kugira tugwize umwimbo dukoresha ubuhinga kama. Ubu rero igisigaye ni ukugwiza cyane ibitegwa dukuramwo iyo miti y'ikirundi dukoresha mu kuvura imirima n'ibitegwa n'udukoko kugira ngo igihugu cyose umugambi ushinge imizi.
Joseph Nigeze arongoye ishyirahamwe Inades Formation Burundi. Ni hano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiye. Shimire na Innocent Bibonimana yamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Kuri mikro yari Alexis Ndayisenga. Ibiganiro n'ayandi makuru birabandanya kuri Radio Isanganiro.